Kubw'isoko riri hafi y'ubuserukizi bw'Ubudagi mu Burundi, ingingo yafashwe n'icicaro gikuru c'iryo shirahamwe kiri Bonn. Iyo ngingo iraha ibihugu vyose vyo kw'isi aho ibijanye n'intwaro rusangi bitubahirijwe neza. Niko iryo soko risigura. Ayo makuru anemezwa kandi n'indi soko ryegereye ubuserukizi bw'umwe bwa Burayi Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. JZ ifasha cane cane mu migambi y'ukwiragiza amazi meza, kandi nayo ifasha cane ishirahamwe Jidezo, rimwe rudende rya leta ritanga umuyagankuba n'amazi. Kubw'abakozi bahembwa n'iyo migambi, baramaze kumenyeshwa ko inyuma y'uwa 30 ukwezi kwa gatandatu kuza ibikorwa bizoba vyahagaze. Igice kinini cy'abakozi bo mu mugambi Proseco ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe JZ nta kazi bafise kuva kwa 31 ukwezi kwa 12/2020. Kuva mu kwa mbere 2021 naho abakozi bake nibo basigaye, bakaba bariko baramarira ibikorwa vya nyuma vyo muri uwo mugambi. Ni kumwe mu bakora muri uwo mugambi wo kwiragiza amazi meza mu bigwati bito bito. Umugambi ufashwe mu mugongo n'iryo shyirahamwe y'igihugu c'Ubudagi yemereye ijwi rya Amerika. Ariko ubuseruko igihugu c'Ubudagi mu Burundi yavuga ko ari ibihuha.
De ce rumeur, donc la GIZ va pas fermer ses portes.
Yabwo na leta y'u Burundi hamwe n'igipolisi cy'ico gihugu bivuye kwitorwa ritahurijwe ko ryanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015. Imigambi n'amaprogramu akora mu bijanye no kwisunura k'ubuzima bw'abanyagihugu no kubateza imbere niyo yabandanije ibikorwa vyayo. Kuva mu mwaka w'2005 JZ ikorera mu gisata c'amazi n'isuku mu Burundi, ikaba yanafashije cane mu bikorwa vyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu hafi, iterambere ry'abanyagihugu mu mitumba hatibagiwe, ukunagura gisata c'amagara y'abantu na cane cane mu mugambi wo gushoboza abakenyezi gutandukanya imvyaro. Hejuru y'ibi, ishirahamwe rijejwe gufashanya k'Ubudagi n'amakungu ryanafasha riri kumwe n'ibindi bihugu vya Burayi mu bijanye n'igisata c'itunganywa ry'amatongo hamwe no kugwanya ubucuruzwa rwa magendo rw'ubutare. Turetse abakozi bo mu migambi itandukanye, ishyirahamwe JZ ryakoresha abakozi baba ijana b'Abarundi. Kugeza ubu leta ya Burundi ntiratangaza n'ibimaze kumenyeshwa ingingo. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika.